dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio zanyu, kuri telefone ngendanwa no kuri mudasobwa. Mbifurije ukomeza kugira noheli nziza mu banyu naho mutuye. Kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Noheli nziza no gusoza umwaka neza aho muri hose. Ikiganiro cy'uyu munsi cyateguwe n'umugenzi wacu Eloge Wirika neza ukorera Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Ndabashimiye Etienne Karekezi. Mwese abatwumva mukomeze kugira ibihe byiza bya Noheli no gusoza umwaka w'2021. Mu biganiro byo gusoza umwaka turagaruka ku kibazo nyamukuru cyavuzwe mu Burundi muri uyu mwaka w'2021. Aha turavuga ibikorwa by'umurwi sever wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Imbere y'uko umwaka urangira uyu murwi wagejeje ku Barundi umwanzuro wawo, umukuru w'umurwi Sever Pierre Claver Ndayicariye nabo bakorana bari baroye mu nama nshingamateka ku munsi wa mbere igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12/2021. Bafashe umwanya wo gusigura icegeranyo cy'impapuro 5,116 bamaze igihe bakoraho. Cyari cya gatatu ayeretse akaba yaboneyeho kwemeza ku izina ry'umurwa arongoye umwanzuro wavuye mu matohoza umurwa umaze imyaka indwi yose ukorerako.
Umugwi Sever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu, wihweje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cyose Abarundi mu bwoko bw'Abahutu. Umugwi Sever uremeje uno munsi kwigenekerezo rya 20/2021 kw'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi.
Ndayicariye mutwe mu rwisa vere yavuze bimwe mu byo yisunga mu kwemeza inyito y'ubwo bwicanyi.
Abagandaguwe ni benshi cyane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa. Abarondegwa bicwa bava mu mugwi w'Abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi, abica ntibaraba imyaka canke igitsina. Ibyaha byakorewe Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu birafise ibyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kubyemanga imbere y'umugwi Sever, ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira by'abagandaguwe.
Terence Mushano w'icyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ya se Jenoside Cyirimoso akaba n'umuvugizi waryo basanga ububasha bw'umugwi Sever bufise aho bugarukira kuri kino kibazo.
Raba mu Rwanda ni hasi, raba mu Bayahudi muri ekso yugosatu kera cyemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishyiraho inzego nka sosiyete kabo ntibabishyizeho kuko naho bobigira aba ari ukukangariza atari oni nta rundi rwego nta ufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nyakubahwa.
Charles Nditi jarongo ishami ry'umugambo wa dasigana y'ipronaritemewe n'ubutegetsi nawe abazwa n'ukuntu mu rwisever ugomba kwerekana ko mu Burundi hishwe Abahutu gusa.
Bambere hoho itegeko liugenga nitwagyumvikanye kuko ryarakuyemwo icerekeye ubutungane kugira ngo CNDD-FDD icirubanza abishaka yeze abo yishakiye. Ikinovuga nuko uravye ingena uri kurakora uyu mugwi usanga ugomba kwerekana yuko ibyago ubwicanye bw'agahobero bwabaye mu Burundi kuva nyuma yo kwikukira dufashe cyane cyane 2022 usanga berekana yuko mengo habuze ubwoko bumwe bw'Abahutu. Abahutu no bishwe gusa, Abatutsi bapfuye 2022 ntaco babavuga ko abishwe 88 na 93 reka n'ababanje bishwa kuva mu mwaka 2015 abose mengo na kamizwe nenda y'ingoma. Ugasanga rero uyo mugwi severe wihwabira cane cane kuzura bisigarira vy'amagufa y'abishwe 2022 kwerekana yuko ari Abahutu gusa, ukamenga Abatutsi ntibapfuye, ukabona cane cane udafise n'ubuhinga bukwiye bwo kwerekana yuko abo ayo magufa uzura arayo irinu na kabiri changa tari milongi chenda na milongi chenda na gata tu murumva rero numugwi uhengamye numugwi uteranya uravye ibyo bavuga uravye mbere n'ivyibutso bubaka bubaka ivyibutso byerekeye abahutu gusa uravye kuri kaminuza uravye n'ibyubatswe hijya no hino mugabo urabona abantu bapfuye kwibubu abapfuye ibugendana abatutsi bapfuye muri kaminuza bose bari bagiwe kubaka ivyibutso gusa byerekeye abahutu urumva rero se umugwi uriko uranywanisha byongeye kugira ngo uyu mugwi ushore gukora unywanisha barundi nuko wotohoza wigenga ntiwigenga rero kuko abawugize benshi nusanga ari abanywanyi ba CNDD-FDD canke abimigambwe icuditse nka ndayicariye muraza amarugo yakoze byerekeye amatora y'umwaka 2010 baramushimye rero kufite yakoze ibyo twari twumvikanye si byinshi cyane kuko uravye byari bitanjwe amasezerano y'Arusha twese tuvyumvikana kuko nabivuze barakuyemwo ubutungane kandi bwari burimo butekanijwe mu masezerano y'Arusha byongeye abantu bagize uwo mugwi twari kubumvikana ko bagatora abantu bigenga abantu atawubegamiye abantu badatemye ku ijambo na CNDD-FDD nico gituma usanga abawugize nka bose 13 nka bose usanga bacuditse na CNDD-FDD canke bari mugambwe itami ku ijambo iri mugenda mu kwa CNDD-FDD
ibishikizwa nditije birashimangirwa kandi na Emmanuel Nkunziza umunyamabanga wa Se Genocide Canada asanzwe ari numuhinga yanonosoye ibijanye na genocide abivuga afatiye ku turorero tw'intara yakozemo amatohoza aho ibiziga by'abatutsi n'ibinogo batawemwo byitiriwe iz'abahutu
si karuzi gusa urashaka umuntu yoshira ko no muzindi ntara ariko ahereye ikaruzi kubera ariko bitwa ngo batoye ngo ibisigarira ngo byinshi bavuga ngo nivyo ngo abantu ngo batwataweho ngo babahutu ngo bavuye mu Burundi bakuwe mu Burundi bwose mu ntara zindi ico no kugishimikira ko kubera no kugira ngo bahahere kandi atabuhinga buboneka bakurikije no kuvuga sans méthodologie claire kwari kugomba ico bitwaza kugira ngo bahere kuguzimanganya ahari ibisigarira byinshi by'abatutsi bishwe mu 1993 no mu myaka yakurikiye gutyo nkuko twari ko tubivuga zimanganye ibikorwa bibi by'akabikabisha k'abanyabwoko byakorewe abatutsi bitumwe na Frode byatwaye ico gihari nayo yashinze ya CNDD-FDD yahaya ako kazi ka sever abo ba sever bariko barakwiragiza binyoma bitungo bariko bandika kahise ku Burundi si yaho rero ikaruzi gusa nico kimwe inkuru turonka zivirya nino ndabaha nk'akarorero ku commune Kiremba mu ntara ya Ngozi aho abanyagihugu baho bavuga ko hari ibinogo ubwa kera bari baratumwe kwimba mu 1993 bazi ngo nivyo ngo kuteguriramwo abajye babaza imbaho ariko mu nyuma bagasanga nivyo batayemo batutsi bishwe mu 1993 hanyuma rero ubeje ubundi igihe severe ibye bagaca bategekwa kuvuga ngo ni ahahambwe abahutu bo 72 nico nikindi kimenyamenya igihe rero umugwi ukora gutyo uwo uvuga ngo uriko unywanisha abarundi ngo uri kuvuga ukuri urumva ko iyo ariko ashikiriza ikinyoma ahubwo urumva urabesha urateranya kuko habaye harava ico cugufuvya ukuri cugufata abishwe bagirwa kugaho bw'abatutsi bagaca babinyegeza bakatora abishwe 1993 bakabitamo n'abahutu 1972 hariho hampande ikindi gikorwa cukudindiza cugutuntuza abo batutsi bacitse ku icumi baba basigaye batagira uwo baririra kubera iyitwa ni leta iyitwa ko itunganiriza bose ahubwo iri kwikora ubushoboka kose kugira ngo izimanganye ukuri ku byabaye kubabo bishwe bazira ubwoko aha ntasubira nkabaha akarorero kukajanye n'ingene mu ntara ya Giteka aho muri commune Nyarusange n'izone Murama bararonse ibyegeranyo bitubwira yuko mu mwaka bari batangwe gushinga severe abo umurwi wa severe wagenye abo leta yagenye kandi urumva yabikoze ibibona ni babandi nyene bica abatutsi 1993 bahitanye abari imbere mu kwica abatutsi bari bo bagena mu murwi ho ku gutohoza mama wanje ngo uko kuri urumva yuko babigira babibona kubera bari bazi yuko atawimene gihute ahubwo agerageza gukora uko bashoye kose ibintu bakabivuga uko bitari gutyo ntagire ikizomenyekana twushura kuri no muzindi ntara zose mugiye mu mata mu ntara yo mu manuko nanyu nabona ko bahaciye imakamba iyo hageze gushikiriza ibyashikiye aho mu bwoko bw'abahutu barafata idonido bakadondora mbere no kunuza inkuru bakayinuza ibyo byose kugira ngo berekane ko amabi yakozwe yakorerwa abahutu ariko bageze ku batutsi bishwe bazira ubwoko bwabo bagaca kubarengana ngo hari ngo abatutsi ngo bakenya ngo bishwe ugaca usubira no mu rumonge no ika no muzindi ntara zose ingiro nimwe no kuvuga uburyo bakoresha mu kushikiriza mu kumenyekanisha ibyo binyoma kugira ngo byinjire mu mitima y'abantu bagomba gukoresha ibisa ibyo bagomba kwita ngo nibimenyetso byinshi iyo rukwerekana rero ibyakorewe aho bagomba kuvugira ari bo babahutu kugira abazimana inkonye bwo byakorewe abatutsi bakateba bakaratanga ibimenyetso byinshi ariko hageze kuri abatutsi bagaca ko barengana
umukuru wa Savera hasigura ku cyatumye yita ku bwicanyi bw'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri gusa ari uko amasura ariko arazimangana ababonye ibyabaye bakaba benshi bamaze gupfa naho ubwicanyi bwo mu yindi myaka n'ibiringo butaratangura gutohozwa ko Bwana Ndayicariye aramutswe mu rwi Savera wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi asigura ko atakindi na kimwe kiburaje ishinga atari ukumenya ukuri kugeza bose kukumva ko batunganirijwe bakanahabwa agaciro
ukuri umugwi severo uri kurashira habona kurateye ubwoba ariko ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze ukuri kuriko kurasohoka mu binogo kurahumura kurakiza kandi kurabohora ubutumwa bwa severo nubwo gukiza imitima yakomeretse n'umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji bose nk'uko ta bwoko bwica hica umuntu canke abantu ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
ariko uko biri kose na Musenyeri Bernard Ntahoturi yigeze kubicegera cy'umukuru wa Sevilla hakaba yanabaye umunyafurika wa mbere yaserukiye ishengero w'Anglikani Roma kwa Papa arafite akangonongono mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu yabonye ibiziga byinshi mu ruzi Ruvubu mu gihe yari yabuze aho umuryango wiwe mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko
muri mirongo icyenda na gatatu njyegiye ubuhinga gutora abana basizwe na mukuru wanjye nasanze imibyimba iriko iratemba iboshe mu ruvubu beye mibyimba yashikiye yahebeyeye rero nyamaza mbe mukuru wanjye yarimo cyane ntiyarimo ubu mubabaro tugendana sizodukiza nubwo tumenye ukuri kandi uko kuri ntikuzova n'uruhande n'ubusa Sevilla bayihe manda ikomeye cyane uwacyakurya byo hejuru ariko Sevilla ifite hasi mu mitungo bakanayironderera uburyo uburundi busohokira tukaba
Musha navugira hasa genocide kiri moso yibaza ko ivyatangajwe na Sevilla bijyanisha abarundi.
Oh muri taho ni nasoho kuko nani kuvukanisha biriho ahubwo ni gusera. Ni nitwatangaye. Umugihe mugihe muri Sevilla banka gushiramwo ari nguma za oni. Uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushika ko ari bizuyo. Alitangaza kirimwo kubyo bakoze bakoze ku ntumbero bahawe. Twabatwarira mu kigamugenge dusaba yuko ibyo baguze oni ibisambura oni akaba ariyo iza kuraba iyo nyabwoko ryabaye mu Burundi kwari ry'abatutsi
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abahinga bakorera ku bibazo by'u Burundi n'akarere bafata zino mpari maze rya kuraje Gerard Birantamije yanonosoye ibijanye na politike n'imibano uku niko asigura iki kibazo abahutu n'abatutsi badahuriza ko mu Burundi
niweje muri kahise k'ibihugu kahise k'ibyabaye aho ibindi bihugu tubona ibyabayemo bijanye nayo mabi urabona neza yuko ayo mabi na mabi akomeye cyane hanini isu no kuvuga igitigiri kinini cy'abantu baba bapfuye genocide janye ni ntumbero ubwicanyi wa bwafashe mu kurondera kuzimanganya igice canke Burundi bw'umugwi w'abantu bafatiye ku birango mu mugwi gusa atakindi ibyo rero umuntu abiravye muri kahise ubu gushwa uyu munsi amahonyabwoko amaze kuba akemezwa yemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU izo nazo birafise impamvu kuko uravye nk'ibi byarayibaye mu Burundi ninde yoshobora kuvuga yuko uwo mugwi wicishije ku namashinga amateka bica vyemegwa inamashinga amateka na nkenguza amateka bakoranye umugwi wa politique igikoresho cya politique kidashobora kuba ataho gihengamiye na cyane cyane turazi n'amashinga amateka ihari iki kibazo cy'ubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi ni kirazo kiraba abarundi ubwoko bwose baba batakiriho baba bariho baba mbere n'abazovuka icyo rero nta mugwi ushobora gufata iyo ingingo yuko cikiriza neza yuko ibyabaye mu 2022 ari ihonyabwoko ryagiriwe ubwoko bw'abahutu kuko mu 2022 hariho ibyabaye imbere yaho n'ibyabaye muri uwo mwanya ibintu byinshi gushuka uyu munsi umuntu adashobora kuronka insiguro zihagije arabayeho inyigisho zijanye n'ibyo kumara abatutsi ndetse harabaye ingwano cyane cyane mu manuko bw'igihugu ariko n'ahandi nibaza ko iba yarabaye abantu bakaba bica abatutsi bagatura amazu yabo ndetse no muri iyo raporo cyitwa umugwi nawe nyine arabivuga yuko ari abatutsi benshi bishwe muri ico gihe imbere yuko hatangwa kwicwa abahutu ariko ikintu kindi gikomeye nuko uyu mugwi umengo urondera kwihuta kugira ngo wemeze abarundi ivyo vyabaye kiringo shura gukorera ko rona yuko wihutse guca ukorera ku 2022 hari vyabaye 69 hari byabaye 65 haruvugwa rwa gasore rwabaye 61 ivyo byose uwo mugwi ntibarondeye kubikorera ko kuko umengo wari ofise ihangiro rindi uyo mugwi nawe urabibishikirije nibaza yuko abarundi bose bashobora kubihuriza ko ubumuga barundi bwarabusanzwe bwaratosekaye bikomeye nibaza yuko icyo cije kudendura akari gasigaye
Padiri Desire yamuremye nawe umuhinga mu vyerekeye politike yakaba nabo nyene yarabaye mu bakomiseri ba Sever we yibutsa abantu kwirinda kwama bagira ingereranyo y'ibihugu yemeza ku kibazo cy'u Burundi cisa anagaruka ku rubanza rw'uwahoze yarongoye u Burundi Melchior Ndadaye yishwe mu 1993 rugakurwa mu vyo Sever ibwirizwa gukorera ko
nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero Uburundi si Rwanda, Uburundi si Tanzania, Uburundi si Republika Demokratike yo muri Kongo, Uburundi si Burkina Faso, Uburundi ni Uburundi na kahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tugatahura tuzagutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo yo 2025 yo 2020 n'ibindi n'ibindi. Jembo na Uburundi buri ko bukora politike bwafashe. Uburundi bwafashe politike yo la souveraineté. Ibihugu byinshi byafashe politiki ya souverainete rero haraba de consequence icyo gihe rero igihugu kihaza kikavyemera mbona ariko Burundi baravyemeye nibyo ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abagandaguye nyene cyo barapedandadaye haraba Burundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza namajwi kubari kubutegetse utikoki ugiye kuraba uvuze ngo warusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye kurupfugora rero rwatumye abantu bafata inkoho bakaja mu ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu upfuga umukuru w'igihugu mu bisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantunga tucumvikanire ko Melchior Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya ababigize umukuru w'ibiro bihukuru by'intwara miheto yarazwe cegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira abashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanisha wamaze uti kuki babigize uyu munsi ni vyo abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kura muri politike umuntu araba agashyira ku munzani uyu munsi mfise ingufu zingana iki ejo mfise zingana iki nibaza ko ababo bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basangwa uyu munsi ico gikorwa cyokogwa nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite ico gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora babonye ingufu bafise uyu munsi bavuga bati turavyizo dufise ubutwo bikora bacha barabikora nuko politiki meze sivyi Burundi gusa nuko bimeze
Sivyasa ntibantunganya yakombowe ku butegetsi mu gihumbi kimwe '1996 inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatutsi 648 bari begeranijwe hamwe mu ikambi y'impunzi yahitwa Bugendana mu ntaya Gitega hagati na hagati asaba ko bahukuri kuzuriza bose n'hatabundi bwicanyi na bumwe nawe nyanagaruka ko atari ubwo mu gihumbi kimwe 1972
tugiye kubiraba tukavyiga neza dusanga amaroregwa yakorewe barundi muri ya myaka y'igihumbi kimwe '1961 gushika mu 1972 ari amaroregwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize leta rero ibazwa ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe '1972 ni leta yari irongowe na president Mikhail Michombero. Ikindi mvuga nuko abagiriwe nabi niyo leta bava mu mice yose y'abarundi hari abaganwa bishwe bahogwa yuko bashobora kuba bavugira intwaro ya cami muzi ko Mikhail Michombero nabo bari bafatanije bari bakuye navuze kandi ko hari abatutsi bishwe bakicwa na barya bari bateye muri ya muri ziriya ntara z'ubu Urumonge Makamba Bururi mbere no ngaha muri Bujumbura ejo bundi abantu bita Bujumbura rirara bakicwa rero na barya bari bateye mugabo kandi hari n'abatutsi bandi bishwe n'abandi bakozi ba leta wo n'umuco wa kabiri ariko hakaba umuco wa gatatu ngirango rero nokwita kandanda habaye rero ihonya bwoko ryatwaye abahutu rikari ihonya bwoko ryakozwe na leta iciye mu nzego yifashishije inzego zari zirongo igihugu ivyo twagiye ejo nagenda kurikirana mu byo nasomye mwumvise ko ndavuze cyane yuko ivyo ngiye kuvuga bishingiye ku byo nagiye nsoma muri imyaka 40 iheze hari ubwicanyi twita mu gifaransa crime contre l'humanité bwagiriwe abatutsi bukagirwa n'abaryari bateye mugabo kandi ukagirwa n'abandi batutsi bari mu nzego z'igihugu mwumvise ko navuze ko ari ubwicanyi twita ihonya bwoko byagiriwe abahutu nibagiye kubabwira yuko hari n'abaganwa bishwe bagira bati abo nabo nyene n'abansi bacu kuko bashobora kuba inzira abarondera kugarukana ubwami bocako rero kwita ivyo byose amazina bikwiye ushingiye kubabwirizwa y'uBurundi no kubabwirizwa mpuzamakungu
umushingamateka Martin Ivyabandi nawe yahoze ari umushikanganji w'agateka kazina muntu asanga nyabuno Burundi buriko burasohoka mu bihe by'umwijima bwabaye mu mwanya munini
ibyo bihe biri sombwe tuba turabivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akavuga ati katubishire ku mugaragaro ukuri tukumenye umwana w'umututsi ntazire abicanye b'abatutsi umwana w'umuhutu ntazire abicanye b'abahutu identite y'umwicanyi n'umwicanyi kandi bakiza kumenyekana
hagataho bamwe mu bashinga amateka basaba leta gufata amatungo yo mugambwe iprona watwara mu gihumbi kimwe '1972 hamwe na president Michel Michombero agafasha mu guha imfashanyo imiryango yabuze
ntana hamwe mu bisabo mu gusezeri washikirije usaba leta ibyishumbusho ntibirimwo twebwe rero ku bwacu twagomba dusabe yuko nico kintu cojamwo ko abarundi babuze bakanyagwa bagatotezwa ko nabo bohabwa ishumbusho leta igaheza igashiraho ikigega cyo gushumbusha abo bantu bibaye ngombwa n'amatungo ya president Michombero n'umugambwa badasigana iprona nayo ayo matungo akaja gushumbusha abo barundi akabazo kanje kanyuma kwa rugusaba umugwi severe muri aba bantu bagenda babaza batanga umuco iyaba president Michombero agifise amahirwe yuko bari mu mubiri ntankeka yuko umugisevyo ari kuhava wegera president Michombero ukamubaza kuvyo yagirizwa canke kumabi yakozwe ico gihe nk'umuntu yararongoye igihugu c'u Burundi
Abel Gashatsi yahoze atwara umugambwe wadasigana iprona akaba n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka asanga ibyagirije atashingiro bifise asigura kw'ico gihe hari intwaro ya gisirikare atamabanga iprona warujejwe
baye interpere kuko kuri page ya 52 mu gace ka gatatu baravugamo ikijanye na responsabilité de l'union pour le progrès national iprona je nanje nk'umuntu yarongoye umugambwe imyaka 5 n'ukuvuga hari iby'ubuzi hari ibyo barabwiwe hari n'ibyo barasomye numvise yuko inde bagera dushikiriza cyane cyane hari ama état d'exception aho asanga abasirikare bafata ingingo ndetse batanabwiwe ko hari n'abari mu ndongozi za itona bagenda nabo nyene bagandagurwa ikindi kuva mu 1966 gushika mu 1976 iprona ntiyari ifise novuga inzego Michombero yari secrétaire général akaba afise secrétaire exécutif yari Yanda André imbere yabo hari abandi barongozi umugambwe bashika kuri batatu umwe yitwa Ndikumana Grégoire yari umuhutu wo mwirango yigeze no gutwara general mu 1961 hariho Mpozenzi Pierre yari umuhutu avuka imbuye yari akomeye yabaye ministre de l'intérieur kuri Michombero no kuri Mwambutsa yarabaye na chef de cabinet d'Ivoire umuhutu w'incabwenge hariho uwitwa Baranzi Sasipie yava Iburaza Bugitega yari umuhutu ancien gouverneur de Gitega yandi ari umututsi w'i Bururi aba bantu nibo mu bisanzwe baramutswa iprona kuko bakorera ku mugumya icyo nshatse gushikiriza nuko mu 72 muri rya sentare yari mu bagaza aba bantu baciriwe urubanza aribo barongoye iprona babakuye mu biro ku mugumya baragandaguwe niho rero cyo twiyumvira ati none iprona ko umutwe wayo wari uwo uruhara rwayo yabivuze neza nka kwarongoye Sevel avuga ati abari bafise amabanga ahambaye mu mugambwe w'abadasigana iprona aho onya bategereza ko abarimwo abari bafise amabanga mugabo handi ko mvuga iprona attaque formation politique nkaba nifuza ko la responsabilité yofata umuntu nkuko no muwundi mugambwe hashobora kuba umuntu akora ibica nk'ibiriya mugabo nta nama ya comité centrale muri iprona yabaye nta nama n'imwe yakwize kugira ibi bintu bibe na hariho je navuga nti nk'uwarongoye iprona ibi ndabizi ndemeza neza ko iprona antake iprona icyo gihe byose byakorwa n'igisoda Michombero yakorana n'abasirikare
ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 2024 ukwezi kwa 12/2021 inzego z'umutekano no kwivuna abansi zifuriza umwaka mwiza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe umukuru w'igihugu yaremesheje abantu yuko n'abagirizwa ubwo bwicanyi bw'72 batazoshengezwa mu butungane asigura ko bashaje kandi batagifise inguvu zo gusubira gukora bene ubwo bwicanyi
nagira mpumurize abarundi kugira basubize umutima munda kumenya kahise kacu mu Burundi nta bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyaha no kuvurana ubu ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu kandi nagira ndabwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohavaho kwibisubiriza muri icyo cyaha nicyo gituma atawugira ubwoba none gufata ubona atakigira amagara ngo ureke uramuhana wunguke iki ko n'ubundi atata kuriya tubere ko turi mu Burundi bw'uno munsi ntituje mu Burundi bwo mu 72 mu 35 kuko iyo myaka ntacyo tuyangiriza
mu rwisever washinzwe mu mwaka w'2014 utohoza kuvyaha vyabaye mu Burundi kuva mu 1985 gushika mu 2008 igihe umurwi wa nyuma warwanira mu ishamba ariwo FNL uhagarika intambara muri kahize nubwo habayeho iyindi mirwi myinshi nko guhungura impunzi zari zahunze 72 nyene imirwi yatunganije amasezerano y'umwe bw'abarundi hamwe n'iyindi y'ukunagura abarundi no kubasubiza mu gateka kabo nta wundi murwi usana Sever wari bwashingwe uyu murwi uri mwitekanijwe n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara yo mwaka w'2000 uyu murwi kandi nubwo abarundi batari bake bawakiranye igishika amwe mu mashyira hamwe yigenga n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bagumye basemerera ko hatari bwagere kurujaho ababishaka bifuza ko bangirwa kuwushiraho akabanza kuba umwizero hagati y'abarundi mu butandukane bwabo abatifuza gushingwa banavuga ko bitumvikana ingene hashirwaho umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu gihe hibonekeza kutumvikana mu vya politike hakiri n'abarundi bahunga igihugu kubgao bavuga ko kuri kuzovamwo kuzoba ari kumugambwe uri ku butegetsi n'abakunzi bawo gusa. Uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagihazana ku kuntu bwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye. Ahani n'abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 72 rwo rwitwiho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko bwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwiho nyabwoko. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi. Mugire ibihe byiza bya Noheli no kurangiza umwaka mu banyu no mu byanyu. Roje uri ka neza na kibateguriye ndabasezeye.
Ndagushimiye Eloge wirika neza. Noheli nziza kandi mwese abatwumvise uyu munsi mukomeze kugira ibihe byiza byo gusoza umwaka wa 2021. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye et